Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Tutimo duteze amatwi namwe mwese mu cugurura ama radio yanyu. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Frederic Munikije ateramije ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri mwanya tugiye kubashikiriza amakuru yo mu ntara y'ibiyaga binini. Nyuma y'ayo makuru turaza gukomeza ku kiganiro iwanyu mu ntara, cibanda cyane cyane ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no makampi impunzi z'Abarundi. Burundi ishyirahamwe rihanira agateka k'abapfunzwe ABDP yatanze impapuro z'umutsindo ku banyororo bo mu ibohero rya Ngozi bakurikiranye inyigisho zo gukoresha imashini nyabwonko kurima kijambere hamwe n'abize gusoma no kwandika. Abarongoye iryo shyirahamwe bavuga ko bariko barategura izo mbohe kugira ngo zizoshobore kwibeshaho zisubiye mu miryango yazo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umenyeshamakuru Ijwi rya Amerika Ingozi.
Abanyororo barose impamyabushobozi ku nyigisho z'imyuga barohewe mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi, bose hamwe ni 39. Abigishijwe gukoresha imashini nyabwonko bita ordinateur mu Gifaransa ni 19. 9 bigishwa kurima kijyambere, 19 nabo bigishwa gusoma no kwandika. Ninteretse Jean Pierre yarongoye ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abafunzwe ari naryo ryatanze izo nyigisho, avuga ko biyumviriye ubuzima bw'abanyororo bamaze gusohoka mu ibohero.
Ivyo rero twabigize kubera twasanze ko mu mabohero amwe amwe kandi nka yose hariho abanyororo bariyo nabo nyene bakwiye kwitabwaho. Umva icyo cyahe twayigize rero kugira ngo twiteho abo bafungwa, kugira nibagira amahirwe yo gusohoka hagira icyo basohokanye bareke gusamara bari hariya cyanke ngo bihebure.
Ninteretse avuga ko biri no mu gufasha abafunzwe bazaba bahawe imirimo isubirira ibihano nk'uko bitegekanijwe mu nteguro y'itegeko mpanabyaha rishasha.
Uyakwe weza kuvundira mu munyororo bakamuha ibikorwa nivyo bita mu Gifaransa travail d'intérêt général, rumva gisimbura cyo bikorwa hajyaba umuhaye aba mushinga imyaka 2 cyangwa 3 yokora kugira ngo gisimbure iyo ntuzi. Urumva rero abana bo twahaye twigishije muri icyo gihe barashobora gufasha abandi, kandi twabigishije ngo bace bagenda barashobora no gucyabafasha n'abandi na cyanke nabo nyene muri ibyo bikorwa nk'ibyo byo kurima.
Mu barozi impapuro z'imitsindo hari abari baratashe. Uyu avuga ko akivyiga atari yizeye ko bizomufasha.
Sinarose inyigisho yo kurima kijambere kandi nasanze ari ndi mu nziza kandi ifashe.
Kikwikirana izo nyigisho hari uwarufise umwizero bw'uko uzoje ko zikoresha hanze?
Nta mwizero nari nashoboye kugira mugabo amaze kuntuma ko nze kuzitora, nahise mvuga ati zizohava zingirira akamaro reka nze kuzitora nze nzoze ndakora nkoresha kijambere nk'uko nzoba narabyize.
Umukuru w'ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi avuga ko abanyororo basanzwe bazi utugenegene twinshi, ariko avuga ko hari imyuga myinshi ingirakamaro bakeneye bakabura abafasha kuyigisha. Habonimana Aloyize arongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi.
Baripfuza wo kumenya gukora amatara electricity, ariko icyo kintu twama twakibwiye abagendera ibohero ntituraronka uwo byitabira. Baripfuza gukora amazi plomberi, ariko nacyo nyene ituraronka uwo byitabira kugira ngo aze kubitwigisha. Baripfuza kwiga kunyonga imiduga.
Nibohero rikuru rya Ngozi hari ikibazo cyo kuronka ibisamaza abanyororo nk'ibibuga by'inkino, ni ikindi kibazo kiraje ishinga urongoye ibohero.
Bari dukeneye bakaronka ahantu bakinira bagashobora kunonora imitsi kugira ngo ntibamugare. Baripfuza ari abazi gukina kwarukina rw'amaboko basket, barahize n'umuntu yodi wakaya kantu bacomeka nk'umupira kutumye tugashyira kuri ruriya ruhome no kuri uru barabuze.
Umukuru w'ishyirahamwe AVDP n'uburongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi bose bararajwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo bakomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi atanga uko ibitigiri by'abanyororo bihagaze uno munsi.
Muri iki kigo twita ibohero ry'abagabo ry'Ingozi uyu munsi kirimwo abanyagihugu bashika 170, ariko iki kibanza cyari kigenewe abantu 400.
Ubuserukira ishyirahamwe AVDP nawe agasigura icyo bivako.
Ni kijyanye n'ingene amadosiye y'abanyororo atanyaruka kugira ngo ubutungane binyarutse. Ikindi nacyo bivana n'ingene amadosiye ataboneka. Ara usanga nka dosiye yanaka baramuzanye ngaho bakamushyira ngaho ntiboneke. Ahanini mugabo ni kijyanye n'uko ubutungane bwitonda butanyarutsa ngo izo manza zinyaruke.
Abo bose basaba abajejwe ubutungane kuburanisha amadosiye y'abafunzwe n'ingoga kugira abanyororo boye kuguma biyongera. AVDP zisaba ko gufunga yoba ingingo yoza inyuma y'izindi ngingo zose zishoboka zofatigwa ukurikiranwa ku cyaha. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe hasigaye iminsi icyenda ngo icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na 1998 kivanweho, Leta y'u Rwanda yatangaje ko yiteguriye kwakira Abanyarwanda bose bazoba batahutse. Ni inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumita Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro Minisitiri ushinzwe iby'impunzi mu Rwanda Jean d'Arc de Bonheur yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu, yavuze ko kuva mu mwaka w'2011 ariko hatekerejwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze kuva muri 1959 kugeza mu 1998. Uyu muyobozi avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryabaruraga icyo gihe impunzi z'Abanyarwanda zigera ku 100,000 ziri hirya no hino ku isi. Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda de Bonheur Jean d'Arc avuga ko muri iyi myaka itandatu ishize izo mpunzi zatashye ku bwinshi ku buryo ubu abagera ku 86,000 bamaze kugera mu Rwanda. Minisitiri de Bonheur akavuga ko batarabona impapuro zibemerera kuguma mu gihugu bahungiyemo bakwihutira gutaha.
Ntabwo u Rwanda rugamije kuvuga ngo byanze bikunze nimutahe mwese nimuze mu gihugu, kuko byagaragaye ko hari abafite ibikorwa hirya no hino mu bihugu bahungiyemo, ibikorwa bibafasha kwiteza imbere. Abo ntabwo tubasaba kubisiga, icyo tubasaba ni ukureka kwitwa impunzi bagakareka statu y'impunzi, noneho bakagana za ambasade zacu zikabafasha kubona ibyangombwa nk'Abanyarwanda. Abifuza gutaka nabo dufite icyizere cy'uko bazataha, kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe, ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari. Nta gahunda yo kongera ihari muri iki cyumweru gisigaye gufata icyemezo birashoboka.
Umunsi ntarengwa wo kuba Abanyarwanda bahungiye hirya no hino ku isi bazaba batakitwa impunzi wagiye uhindurwa kubera ubwumvikane bw'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Minisitiri de Bonheur akavuga ko iki cyemezo kitazongera gusubira inyuma, ariko nanone ko batazaza batazaba bafungiwe imiryango burundu.
Ntabwo kuba tuvuga ko statu rusange ivuye ku Banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu, ntabwo aricyo bivuze. Abanyarwanda bose twiteguye kubakira. Leta y'u Rwanda rero yarabiteganyije, umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe.
Icyemezo cyo gukuraho statu z'ubuhunzi ku Banyarwanda kije nyuma y'aho u Rwanda rutangaje ko rugiye kwakira Abanyafurika bajyanywe bucakara kugurishirizwa mu gihugu cya Libya. Kuri Minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda ngo u Rwanda ntirwakwakira abanyamahanga ngo rwirengagize abenegihugu.
Niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cya Libya mwavuze kugira ngo bareke kubaho nta statu bagira, ni gute twareka abana b'Abanyarwanda bakabaho nta statu bagira bakabaho bazerera? Niko nabyita mu nyemere nkoresha iryo jambo. Icyiza rero nuko bahitamo bagataha.
Abayobozi ba Minisiteri yo gucyura impunzi mu Rwanda bavuga ko umunyarwanda utarahawe ibyangombwa n'igihugu yahungiyemo azagira ibibazo nyuma y'uko itariki ya 31 z'ukwezi irangira. Bwana Rwama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri Minisiteri yo gucyura impunzi mu Rwanda.
Umuntu wari ufite statu y'ubuhunzi iyo akuye iyo statu y'ubuhunzi ni ukuvuga ngo aba abahindutse umuntu udafite amategeko amurengera. Ibyo rero ntabwo tubyifuza ku Banyarwanda, ariyo mpamvu tumaze imyaka yose tubashishikariza gutahuka cyangwa gusaba ibyangombwa bibemerera kuba muri ibyo bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko.
Kugeza ubu Minisiteri yo gucyura impunzi irabarura Abanyarwanda bagera ku 17 bakiri hirya no hino ku isi, ariko iyi Minisiteri ikizera ko mu minsi 9 isigaye ngo itariki ntarengwa igere Abanyarwanda nabo bazaba bamaze gutahuka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigenera buri mpunzi itashye ibiribwa bimara amezi atatu igahabwa ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe cy'umwaka, buri muntu mukuru akagenerwa amadolari ya Amerika 150, ni ukuvuga arenga 200,000 mu mafaranga y'u Rwanda, umwana agahabwa amadolari 100. mirongo itanu kuri buri muntu ni ukuvuga asaga ibihumbi ijana na makumyabiri mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa iyi mpamba ntireba umunyarwanda uzataha nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka w'ibiri na cumi na karindwi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu muraho umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabaramu kijenchu tiba kunzi, mahisemo kumvirizi bigani lo vzira adiju ya Amerika risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda, mulisi ya chumino munani, himuli kumana jawe diani na hazu.
Ayu mavira jero turimo, hari hao abu sanga, bafisimetro, ichumi na zita anu, kumirongu tatu. Nukubuga ni parcelito kazi, na toilet, nigikoni gusa. Ntugira aho ubakira inka.
Uyu ni Hatungimana Jean Baptiste umworozi akaba n'umukuru w'ishira hamwe ry'aborozi b'inka muri commune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Avuga yuko batorohewe mu gutunga inka za kijambere igituma muraza kucumva handi hato mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Rwanda butangaza ko ingingo yo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda itazosubira inyuma bitegekanijwe ku itariki ya mirongo itatu na rimwe y'uku kwa cumi na kabiri ata munyarwanda azobacitwa impunzi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi I Kigali niwe yaduteguriye ino nkuru.
Mu kiganiro Minisitiri ushinzwe iby'impunzi mu Rwanda Jean d'Arc de Bonheur yavuze ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aribwo hatekerejwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Uyu muyobozi avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryabaruraga icyo gihe impunzi z'Abanyarwanda zigera ku bihumbi ijana ziri hirya no hino ku isi. Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda de Bonheur Jean d'Arc avuga ko muri iyi myaka itandatu ishize izo mpunzi zatashye ku bwinshi ku buryo ubu abagera ku bihumbi mirongo inani na bitandatu bamaze kugera mu Rwanda. Minisitiri de Bonheur akavuga ko batarabona impapuro zibemerera kuguma mu gihugu bahungiyemo bakwihutira gutaha.
Ntabwo u Rwanda rugamije kuvuga ngo byanze bikunze nimutahe mwese nimuze mu gihugu, kuko byagaragaye ko hari abafite ibikorwa hirya no hino mu bihugu bahungiyemo ibikorwa bibafasha kwiteza imbere. Abo ntabwo tubasaba kubisiga, icyo tubasaba ni ukureka kwitwa impunzi bagakareka statu y'impunzi noneho bakagana za ambasade zacu zikabafasha kubona ibyangombwa nk'abanyarwanda. Abifuza gutaha kandi nabo dufite icyizere cy'uko bazataha, kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe, ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari. Nta gahunda yo kongera ihari muri iki cyumweru gisigaye gufata icyemezo birashoboka.
Umunsi ntarengwa wo kuba abanyarwanda bahungiye hirya no hino ku isi bazaba batakitwa impunzi wagiye uhindurwa kubera ubwumvikane bw'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Minisitiri de Bonheur akavuga ko iki cyemezo kitazongera gusubira inyuma, ariko nanone ko batazaza batazaba bafungiwe imiryango burundu.
Ntabwo kuba tuvuga ko statu rusange ivuye ku banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu, ntabwo aricyo bivuze. Abanyarwanda bose twiteguye kubakira. Leta y'u Rwanda rero yarabiteganyije, umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe.
Icyemezo cyo gukuraho statu z'ubuhunzi ku Banyarwanda kije nyuma y'aho u Rwanda rutangaje ko rugiye kwakira Abanyafurika bajyanywe bucakara kugurishirizwa mu gihugu cya Libya. Kuri Minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda ngo u Rwanda ntirwakwakira abanyamahanga ngo rwirengagize abenegihugu.
Niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cya Libya mwavuze kugira ngo bareke kubaho nta statu bagira, ni gute twareka abana b'abanyarwanda bakabaho nta statu bagira bakabaho bazerera? Niko nabyita mu nyemere nkoresha iryo jambo. Icyiza rero nuko bahitamo bagataha.
Abayobozi ba Minisiteri yo gucyura impunzi mu Rwanda bavuga ko umunyarwanda utarahawe ibyangombwa n'igihugu yahungiyemo azagira ibibazo nyuma y'uko itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi irangira. Bwana Rwahama Jean Claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri Minisiteri yo gucyura impunzi mu Rwanda.
Nyuma y'icyo cyemezo umuntu wari ufite statu y'ubuhunzi iyo akuye iyo statu y'ubuhunzi ni ukuvuga ngo abahindutse umuntu udafite amategeko amurengera. Ibyo rero ntabwo tubyifuza ku Banyarwanda, ariyo mpamvu tumaze imyaka yose tubashishikariza gutahuka cyangwa gusaba ibyangombwa bibemerera kuba muri ibyo bihugu mu buryo bw'imena amategeko
kugeza ubu ministeri yo gucyura impunzi irabarura abanyarwanda bagera ku 17 bakiri hirya no hino ku isi ariko iyi ministeri kizera ko mu minsi 9 isigaye ngo itariki ntarengwa igere abanyarwanda nabo bazaba bamaze gutahuka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku munzi HCR rigenera buri munzi itashye ibiribwa bimara amezi 3 igahabwa ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe cy'umwaka buri muntu mukuru akagenerwa amadolari ya Amerika 50,000 ni ukuvuga arenga 200,000 amafaranga y'u Rwanda umwana agahabwa amadolari 150 kuri buri muntu ni ukuvuga asaga 120,000 amafaranga y'u Rwanda gusa iyi mpamba ntirewe umunyarwanda uzataha nyuma y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017 Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
abashinga amateka ba Uganda kuri no wa gatatu baratoye kubwinshi integuro y'itegeko rikura imyaka y'amavuko perezida wa Uganda Atorenza kugira ngo yemeregwe kwitoza ingingo rero yugururiye imiryango perezida Yoweri Museveni yo gushobora kwitoreza ikiringo cha gatandatu akaramukatowe azocaramutswa Uganda gushika muri 2031 umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru
Nadara Mafabi Nathan Majerebe I vote no I vote no
Right Honorable Speaker I vote yes
I vote a big yes
aho nubwo abashinga amategeko batoraga mu nteko ishinga amateka kwa depute basaga 400 biganjemo abo mwishakari ku butegetsi 317 nibo batoye ko itegeko nshinga ryo hindurwa 97 barahinyuza nuko babiri bo ntibatora ibi bikurikije igihe cy'amezi agera kuri 3 abashinga amategeko bazenguruka mu gihugu kumva ibitekerezo by'abaturage kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga byagaragaye ko rubanda nyamwinshi babihinyuje ariko abadepute batoye ko itegeko ryahindurwa bose bavuze ko babisabwe n'abaturage navuganye n'abantu bamwe nagiye mpora nabo ku mihanda y'umujyi wa Kampala gutora kuri itegeko kukimara kuba ariko mu bantu barindwi twavuganye nabuze n'umwe wambwira ko yanejejwe no guhindura mu itegeko nshinga kugira ngo imyaka ntarengwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikurwe mu mategeko
well it like it was expected it's done So Museveni has a life presidency.
Aba twabganye mu rurimi rw'icyongereza n'ikiganda. Uyu wati nta gitangaza kirimo niko byari bitegerejwe kuba ubu Museveni abaye perezida ubuzima bwe bwose. Uyu wati ibi bivuze ko uzaba umutegetsi wese azategeka kugeza igihe azapfira. Iki ni ikintu kibi cyane cyane. Mu myaka isaga 30 Museveni yamaze ku butegetsi iyo tuba twarabonye undi mu perezida ubuyenda Uganda yaba yarateye imbere. Uyu wati nge ntabwo byanejeje na gato. Ntabwo bagombaga guhindura iryo tegeko. Nge navutse perezida Museveni ari ku butegetsi nashakaga kubona ku bandi bategetsi abahindura iryo tegeko bareba inyungu zabo bwite uyu ati ntacyo twabikorera abatoye guhindura iryo tegeko bagiye kubona amafaranga menshi bigirire noheri nziza abandi bazahembwa bagirwa abaministri ntacyo twahindura
we cannot change anything now yes of course they have to gain favor from the president himself I mean the ministerial posts
Itora ryarangiye bwije kandi rikishwamo no ku rwego rwa kabiri ubu akaba risigaje gucya mu rwego rwa gatatu ana rwo rwa nyuma kugira ngo ribitegeko ryemewe nyamara ariko hari ingingo yongewemo itari yaravuzweho bwa mbere yo kongera imyaka ku gihembwe cy'abashinga amategeko hamwe n'umukuru w'igihugu kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7 aho ku ruhande rw'ishaka ari ku butegetsi bavuga ko iri tegeko ritareba perezida Museveni wenyine nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga ahubwo ko rireba abo bose bazashaka kwiyamamariza uwo mwanya kandi ko byaba byiza perezida Museveni akomeje gutegeka kubera ko yazanye amahoro n'iterambere mu gihugu nyamara ariko abadepite basaga 30 b'ishaka ari ku butegetsi nabo batoye bahakanya ko itegeko ryohindurwa bongerera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi basaga 50 ubu perezida Museveni ugejeje imyaka 73 y'ubukuru yemerewe kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2021 inshuro ya gatandatu yisubirira mu gihe azaba arengeje imyaka 75 y'ubukuru yari ibujijwe n'itegeko ryahinduwe igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga cy'igitanga ubwa mbere mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka habaye imvururu mu nteko ishinga amategeko bamwe barakomereka abandi barafungwa ndetse haba n'imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu y'abantu bamaganaga icyo guhindura itegeko nuko benshi batabwo muri yombi nkuko byanabaye ubwa mbere kuva ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru ubwo batangiye kwiga bisesuye itegeko mbere y'uko batora ingoro y'inteko ishinga amategeko yari igoswe n'abapolisi hamwe n'abasirikare Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Kampala
Cha bijya bibi biranuga nuga kwarivyo
eh kandi bihu
ngo ni bihu akarira vyisomeye
eh ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eh kasivyo
eh dupingi eh dupingi utangiki
eh mupinga mupingi
umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru irikiranugwa nugacane ijanye n'ikiringo c'uburuhuko bw'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango nayisumbuye cagabanijwe n'umushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi. Harababona rero ko bigiye guhungabanya urutonde rw'ivyigwa hamwe n'amagara y'abanyeshuri. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yabiciye hirya no hino atubwira idonito.
Inkuru ivuga ko umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yafashe ingingo yo kugabanya ikiringo c'uburuhuko co kunweri na pasika cahora kimara indwi zibiri kikamara indwi imwe, ubwo muci bwamara amezi abiri bukamara ukwezi kumwe. Ibi bikaba vyateye ibibazo bamwe n'abandi kubijanye n'ingene ikirangamisi c'ivyigwa kizokoreshwa uyu mwaka. Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko amashure amwamwe avuga ko atatariki itomoye bafise y'igihe abanyeshure bazosubirira kwiga inyuma y'ubu buruhuko bwa Noweli abanyeshure bagira bajemwo. Ariko rero nubwo iyi nkuru yatanguye guhanahanwa muri uku kwezi kw'12, ubushikiranganje bw'indero buratangazwa n'aya makenga kuko iyo ngingo yafashwe itariki 5 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka mu itegeko nshikiranganje inimero 610 agakwego 299. Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje avuga ko abayobozi b'amashure bahamagariwe gukurikiza ikirangamisi bahawe.
Umuyobozi cyangwa umwigisha yobavuga ko atabizi n'ukuri yakora nabe. Uyo n'umuyobozi atobakurikira n'umwigisha ni kwakunda. Nk'akaro rero n'umwigisha wo mu mashure dufate mu mashure yisumbuye. Hariho integuro umwigisha wese agira. Integuro z'ivyigwa ingena zokwigisha kuva mu kwezi cyenda gushika umwaka hehe aba yabiteguye ndashobora kubitegura ati sunzi kirangamisi cy'ishuri. Rero nta mwigisha twibaza ko akora akazi kiwe neza cyangwa umuyobozi akora akazi kiwe neza yoba ibi bintu ariho akibimenye kuko ibitegeko riramaze igihe nta gishasha nta cyahindutse ku kiranganze. Turabasabye rero ko bakurikiza ikirangamisi duje gushikiriza cyo kuwa gatanu nyakanga uno mwaka turimo.
Ku mbuga ngurukana bumenyi benshi babona ko iyi ngingo izoruhisha abanyeshure. Hari nabibaza icije kungura mu bijanye n'indero nahanyene. Juma Edouard atanga umuco anavuga ko intumbero atari kuruhisha abanyeshure ariko nyabuna amashure arihiganwa kandi ko bisaba inguvu.
Intumbero nuko tukeneye kuduza umwanya abana bamara kwishura umwanya abana baba ariko bariga. Nukuvuga duteranije kuva indwi imwe yo mu kiruhuko cya Pasika iyindi yo mu kiruhuko cya Pasika cya Noel n'indwi zibiri zo ku kiruhuko cyo muci birerekana yuko hafi abana bazomara ukundi kwezi kwishura. Ibyo rero bizotuma n'abigisha bashobora gutanga ibyigwa byabo borohewe bakabitanga rero mu buryo bwiza kandi ni kuneza y'abantu.
Nubwo inkuru iriki irahanahanwa ivuga ko uburuhuko bwo muci bwamara amezi abiri buzomara ukwezi kumwe siko biri bwagabanijwe ko indwi zibiri bitegekanijwe ko buzotangura itariki 14 z'ukwezi kw'indwi buhere itariki 10 z'ukwezi kw'9 z'umwaka buca dutangura w'2018. Nayo ubwo muri iki gice cya mbere cy'amashure bitegekanijwe ko buzotangura itariki 23 z'ukwezi hama abanyeshure basubire kwiga itariki 2 z'ukwezi kwa mbere baraye bahimbaje umunsi mukuru urangiza umwaka. Nkuko bisanzwe tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'inkuru y'indero yahererekanijwe. Duhere kuri uyu avuga ati hamwe iyi ngingo irumvikana ariko umushikiranganje abakwiye kuraba uburyo abanyeshuri b'abarundi babayeho. Hari n'uyu avuga ati nukuri birababaje umubabaro uri kuri mwebwe abanyeshuri mukiri ku ntebe y'ishuri. Uyu nawe avuga ati jewe ndashigikiye umushikiranganje w'indero. Nukuri abanyeshuri barakwiye kuronka umwanya ukwiye w'ivyigwa kugira ngo urutonde rw'ivyigwa rutegekanijwe ruhere naye handi hoho dushobora gusigara inyuma y'abandi. Hari n'uyu yanditse nk'umunyeshuri avuga ati abanyeshuri turishuye ariko umwe wese azojya ku ngaruka zizotwadukako. Uyu nawe ati nibaza ko nawe atotwara atazanye bishasha. Erega muri iki gihugu cacu nta numwe atanezererwa no kwerekana ubuhinga bwiwe bakibagira ko nivyo bakora navyo bifise ubuhinga. Uyu nawe ati ahubwo ingingo igiteba tubandanye n'uyu avuga ati hariho abirihira amahera y'ishuri tuzoca tuyakurahe namba agomba ko dutaha ivyubu biragoye dusome n'uyu avuga nk'umwigisha ati nibongereze imishahara y'abigisha rero hari n'uyu avuga ati emwe n'izindi ngingo zikomeye kurusha aho zizoza uyu nawe ati umwana w'umukene aratashe kwicara iruhande ya nyina kuko benshi babanza kunganira umuryango ibisigaye ku batunzi ni byiza tugarukirize kuri uyu avuga ati ha nta kundi biri bugende ubwo n'ubukene leta igaragaje nta kindi kibitumye atari ubukene leta ifise butuma idatanga akazi ku barimu bashasha ingorane zigaruka ku banyeshure n'abigisha hamwe n'ababyeyi mu majambo make ku munyagihugu muto muto ewe mana tabara Burundi Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
kubitire mu ntara ya Bubanza bineza na neza muri commune Gihanga ahaborozi b'inkabo muri iyo commune bavuga yuko bafise ikibazo gikomeye cyo kubaka impongoreza aho bororera inka za kijambere ni mu gihe bariko bahimirizwa yuko atawoba agitunga inka bita izikirundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ibubanza Evariste Nzikobanyanka
Komine Gihanga iri mu ntara kama y'Imbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina na Himana
inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46,000 ariko rero urabona uko buragiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za gatumba bakimukiriyo za kibitoki kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20 ariko rero inzungu zirakarigwa no musi ubwiye ugaharu rugasanga nikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda kuparikwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbizi jaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane
naho igiharu by'inka za kijambere ari gito muri commune Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere Igihanga mu ntara Bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
banyuranye mwarimu duteza amatwi ningaha duce dusozerera ikiganiro cacu arico rwanyu iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro cacu cuno musi gishoboke kuri mikro muri studio ya 18 Washington DC mari kumwe na Joe Diane nahazuye muhinga bw'ivyuma hadiyo Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur twemi uko turi batatu tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza
Tuti mwese mubandanije gutega matwi radio ijwi ry'America masogonda makeyi isa 12 turabashikiriza kiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose.